Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Nzamba agateka kawe turi kuwa mbere igenekerezo rya 3/0 umwaka w'2022. Aya makuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ukwivanga mu bikorwa bya leta ku mugambwe CNDD-FDD nibyo byaranze intwaro mu Burundi mu mwaka twaraye turangije 2021. Murunani Seforo Arusha barerekana inkurikizi zizagiye ziribonekeza. Abantu bane harimo abakozi babiri bibanki Bankobu baratawe muri yompi, bakaba bakekwa ko kugira ubusuma bw'imiliyoni zirenga ijana biciye mu byo mu buhinga bwa none. Mu gisata cy'indero abanyeshuri bari batekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere igice cya kabiri cy'amashuri, ariko nko mu ntara ya Kayanza bariko baripimisha umugera wa corona, amashure yo mu ndara akaba yatanguye nabi nabi. Muri ico gihe umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko bagiye kongera ikiringo c'umunsi umwe co kwipimisha umugera ku banyeshure batashoboye kubikora biga mu ndaro. Mukanya twinjira mu ido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru twabateguriye tuyahere muri politiki. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri uyu mwaka uheze 2021 yaranzwe no kwivuguruza, ivyo bikaboneka mu byo yagiye arashikiriza bukeye akacavuga ibihushane n'ivyo yarayashikirije ubwa mbere. Bamwe mbere bakaba batanguye kwibaza ko yoba atabubasha afise bwo gufata ingingo. Uko kwivuguruza tugusanga mu bisata bitandukanye uhereye ku bijanye no kugwanya ikiza cya COVID-19, ibyo kubahiriza agateka akazi na muntu, ubutungane, eka mbere n'ibindi bisata. Uturero ni twinshi, reka ariko tubacire ku mayange tumwe muri two muri rino jambo ry'intangamarara ry'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twabateguriye kuri uno munsi wa mbere utangurira umwaka w'2022. Ijwi ni rya Parfait Mudasigana.
Nako twokwerekana uko kwivuguruza k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tudatanguriye kuri iki kiza gihanze isi yose cya COVID-19. Kubijanye n'ico kiza nta mvugo itakoreshejwe mu Burundi. Ubwa mbere ngo Uburundi bukingiwe n'Imana kandi ko atancancu z'ico kiza bakeneye. Inyuma y'inama ya ONU yagiyemo i New York yaciye yemera ko incancu z'ico kiza zizanwa mu Burundi, ariko yanka guhamagarira Abarundi kwicandagisha. Abantu bibaza ico bimaze kuzana izo ncancu mu gihe adahamagarira abanyagihugu kuziteza. Kandi undura inyuma y'indwi imwe gusa abujije ko abantu bakoranira hamwe mu kwirinda irandagata ry'ico kiza, yaciye ahamagaza igikorane cyo gushimira Imana kimara iminsi itanu. Abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bahuriye muri ico gikorane kandi batubahiriza inkingo zo guhana intambwe mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Igisata cy'ubutungane agomba kwerekana ko kuri we ari inkoramutima. Na utamubise yihi ryosozi ko ico gisata kizingamizwe no kurya ibiturire, kugezaho n'abanyamitahe avuga ko batinya kuzana imitahe yabo mu Burundi. Inyuma y'umwanya urumero mara imbere y'inama mpuzamakungu ya ONU yivuye inyuma mu kuvuga ko ubutungane bukora neza cyane. Mu kwipfuriza Abarundi umwaka mushasha w'2022 yavuze ko ubutungane bwifashe neza cyane. None dufatiki turetiki? Muri uko kwivuguruza hari ivyo yakoze bisiga ubwenge. Twofata nka kagakino ka barata baratora. Ivyo vyibonekeje ku batware bamwe bamwe aho bakugwa babanje kumara amazwi imbere y'abantu avuga ko baranguye nabi amabanga y'igihugu, bwaca kabiri ukumva we nyene yasubiye kubagena mu yandi mabanga hambaye asumba nayo bari barimo ubwa mbere. Abamuzi kuva hambere bavuga ko Varisito Ndayishimiye ari umuntu adashobora guhagarara ku ijambo canke ku ngingo yafashe. ngo hari bamwe mu bihangange by'abagenerali bamuhinduza ingingo uko bashatse kuko bamuzi neza kuva bakiri kumwe mu ishamba uko ameze. None koko niwe mukuru w'igihugu canke siwe? Mu gisata cy'agateka kazina muntu avuga ko kubahirijwe cyane mu Burundi, ko abavuga ko gahungabanywa ari abansi b'u Burundi kandi ko bavyikurira mu mitwe yabo, acagira ko avuga ko n'umugwi wabo ni w'amatohoza ku Burundi utarukenewe. Mu bijanye no guhonyanga agateka kazina muntu harimo abantu banyuruzwa bakabugwa irengero, ivyo bita dispersion forcée mu rurimi rw'Igifaransa. Icyo gihe yavuga ko ari ibinyoma bikogwa n'abaharanira agateka kazina muntu. Aho naho nyene yahavuye yivuguruza mu ijambo yashikirije Abarundi ryo gusozera umwaka, naho yameze nk'uri hagamatama aremeza ko hari abanyuruzwa, ariko acavuga ko bikogwa n'umugwi iterabwo uri mu gihugu urimwo na bamwe mu nzego z'igihugu. Uwavuze ko wemeye icaha abari ntango yo gukira, ngira ngo Evariste Ndayishimiye si kwa vyumva. Ibyo kwivuguruza kwa Evariste Ndayishimiye muri uyu mwaka uheze w'2021 ntawo bivuga ngo abiheze ngaha. Ikibazo benshi bibaza, mbega Ndayishimiye mu mwaka w'2021 azoguma ari wa wundi mu mwaka w'2022 dutanguye? Nawo mwifuriza kuba katiyunguruza canke ngo yame hahandi nka kakanyoni ntibuhiye. Haba namba twifuza ko nyabona yo Kenyera zikaguma akamenya ko ikiza cha COVID-19 gihanze isi u Burundi burimwo. Twifuza ko yonagura igisata cy'ubutungane bukaba ubutungane bwigenga kandi bwuzuriza bose, bubahumuriza, bukongera, bukabakingira. Twifuza kandi ko yohagararira intwari ibereye mu gihugu cyose akubahiriza zina Murundi wese, umwe wese ahari akagira ati ash. Mu ijambo ryiwe uyu mwaka w'2022 utwereka ishusho yindi ya Perezida Ndayishimiye, azi kandi atahura ko ariwe mukuru w'igihugu kizigenza kandi iby'igihugu byose atawundi bibaza ubwa mbere atariwe.
Arakoze Parfait Mudazigana. Igihugu catwawe nabi cyane mu mwaka uheze 2021. Frederic bamvuga inyumvira arerekana ingene mu bijanye na politike bitagenze neza. Uwarongoye runani bwo batavuga rumwe na leta Sefuru Arusha avuga ko umugambi uri ku butegetsi wiyibagize icyo ari cyo leta, ibyagize ingaruka mbi zikomeye ku bijanye no kurongora igihugu. Ku bwa Frederic bamvuga inyumvira ngo ubutegetsi bwari bukwiye kwikubita gashi.
Inzego z'igihugu zabwiza kubiza leta ubuzacitse inzego za CNDD-FDD. Hari nacyo gituma rero iyo bimaze kuba byubatuko hacaramwo inkurikizi usanga yuko byukuri utarumwishikira mu mugambwe tajambo ufite mu gihugu cawe. Ica kabiri ni mvugo y'umukuru w'igihugu uca usanga afise indi mizibiri. Ururimi rwa mbere runinahaza cyane rusiba abantu bariko barakorera nabi CNDD-FDD, hanyuma wewe ukibaza ngo nivyo mugabo bwa cakabiri ugasanga bya bintu yamaze kubihindukiza ngo nukubera ngo umuvyeyi ngo ntaca hano umwana ngo ahezeyo none barinze kumutukira iki. Rero ikibazo rero gica kiza nuko uwo mukuru w'igihugu uyu munsi ashobora kuvuga ibi buki akavuga ibindi. Umugambi wa opposition nyawo nta jambo ufise mu gihugu cy'u Burundi. Ishiga rya mbere ni iterabwoba mu bantu, ibi byo kunyuruza abantu, ibi byo gusanga abantu bapfuye, abantu bahiriye mu maprizo, ibyo byose ni ibintu byerekana yuko harimo ikintu cy'iterabwoba mu gihugu. Nta muntu ariko aravugira leta y'u Burundi ya byose ni CNDD-FDD. Ibyo kwemera mu birabe neza biriko birakoreshwa kugira ngo abantu bacishwe mu muhora, byose babiroroshe ku Mana. Uvuze atewe ko ari Imana yanse kandi uwo munyagihugu yaba ari leta nyayo, umunyagihugu aba afise uruhushya rwo kuvuga ibitagenda neza. Urumva umunsi rero umugambwe niwe wamaze gusubirira leta, nacyo gitumure Burundi buzogora ko vyukuri buvayo bakaja mu nzira y'iterambere.
Inyishu si yindi nuko ho bihinduka rya CNDD-FDD bakemera leta y'u Burundi kabaho. CNDD-FDD ntibe hejuru ya leta ikaba munsi ya leta, inzego zikabiza leta ntizibiza umugambwe.
Radio Inzamba agateka kawe turabandeniriza ano makuru twabateguriye mu gisata cy'umutekano amafaranga angana n'imiliyoni jana na mirongo itanu z'amarundi niyo yibwe mu ibanki y'ubudanaji Bangobo hari kugenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Ibyo bikaba byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu Petero Nkurikiye mu kiganiro yahamenyesha makuru igihe yariko arerekana abakekwa ko bagize uruhara muri ubwo busuma muri bo hakaba harimwo abakozi babiri b'ibanki Bangobo. Tega matwi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye.
Umukozi umwe wo muri iyo banki atandukanyijwe iby'ubuhinga mwe bita informatique yari yashize ubuhinga mu mashini nyabwonko zishika kuri zitatu z'abakozi bo muri iyo banki. Ubuhinga butuma umuntu ari hanze ashobora kuzinjiramo hagize ubusamara muri abo bazikoresha kuzinjiramo agashobora kwiba amafaranga. Niko rero byagenze bararondeye umureretsi aza kuraba ko hari umwe muri abo bakoresha izo mashini basohoka. Yagiye muri iyo banki arareka yuko hagira usohoka kugira ngo aca babwira abo bari hanze bakoresha imashini kugira ngo binjire bashobore kwiyo. Amaze rero kurereka baciye binjira muri iyo mashini, baciye binjira mu mashini yiwe ariko bo bari hanze bakoresha bwa buhinga baca bariba amafaranga ashika ku miliyoni ijana na mirongo itanu. Hanyuma bayashyize ku yindi konti bari bashyizeho yindi shashi. Hanyuma baca baragenda barakura ko ashika ku bwa mbere imiliyoni mirongo itanu, hanyuma ubwa kabiri bakura kuko imiliyoni mirongo ine n'umunani, ariko nta yandi bakuyeho kuko igipolisi cya cyamaze gutangura gukora akazi kacu fashanije n'abakozi n'ubuyobozi bw'iyo banki. Hafashwe rero abo bane ubwo buhinga bw'uko umuntu ari hanze ashobora kwinjiramwo yari yabukoze no ku zindi mashini. Bamaze gufatwa hari amafaranga atari make ashika ku miliyoni mirongo irindwi amaze kuboneka muri aya yari amaze kwibwa. Dufatiye rero kuri ibi byabaye, bwa mbere twagomba tumenyeshe abarundi bose yuko polisi y'u Burundi ifite ubuhinga kwiye bwo gushobora guhangana no gutuza ubusuma buba biciye mu buhinga ngurukanabumenyi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abafa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Mu makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza, abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ari mu ndaro barabandanya kwipimisha umugira wa corona kugira ngo baronswe impapuro bazokwerekana ku ishuri imbere yo kwemererwa kwinjira. Ni mu gihe kuri uno wa mbere ariho hatangura igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ibyo bikaba byatumye kuri ayo mashuri ibyigwa bidatangwa nk'uko byari byatekanijwe kubera abanyeshuri bari bake. Ibyo ni Donna Josine Kazi.
Ugeze ku bitaro bikuru vyo mu Kayanza ubona amasakoshi y'abanyeshuri yegetse ku kazu ko gupimiramo umugera wa corona, beneyo batonze imirongo miremire barindiriye kwipimisha. Hakaba n'abandi bagandagaje mu micungararo barindiriye ko babaronse inyishu y'ibipimo bafashwe. Bamwe mu bayanze na Radio Inzamba bamenyesheje ko baje bava mu turere twa kure kandi biteguye kuja ku mashure yo mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Muramvya, Gitega no mu gisagara ca Bujumbura. Abandi nabo bakaja ku mashure yo mu micungararo. Abahejeje kuronswa inyishu bagasanga baranduye baca babaha imiti, ariko rero kubera ubwinshi bw'abatonze haravuga ko bashitse isaha zibiri z'igitondo kugera igihe c'isaha umunani bari bakirindiriye inyishu. Bakavuga ko mu gihe hogera ku mugoroba batarabatunganiriza baza guca bata indaro kubera bamwe mu banyeshuri bakiri muri ivyo. Vyatumye ku mashure y'indaro yo mu karere inyigisho zidatangura kubera hari hamaze gushika bake, ariko abayobozi bakizera ko kuri uyu wa kabiri abatari bake bazoba bamaze gushika.
igikorwa cyo gupima abanyeshuri mu ndaro bo babaranduye ikiza cha COVID-19 cyatanguye kwa gatanu uheze mu gihugu cyose kirabandanya gushika kuri uno wa kabiri zashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana hari mu itangazo yasomye imbere y'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yasiguye ko kwipimisha byongerejwe umunsi umwe kubera iminsi mikuru yo kurangiza umwaka yatumye bamwe mu banyeshure batitaba neza icyo gikorwa kurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana
icyo gikorwa kiko kiragenda neza abanyeshure n'abikisha babo baraza kwipimisha ku bwinshi kandi barapimwa neza kuko abakozi barakwiye n'ibikoresho birakwiye kikaba n'ubu kiriko kirabandanya tukasaba kumenyesha yuko twari twavuze yuko igikorwa kirangira uno munsi ku wa mbere tariki 3 mugabo kubera icyo gikorwa cyahuriranye n'iminsi mikuru yo guheza umwaka hariho abanyeshuri bashobora kuba bataronsa akanya ko kujya kugikora tubamenyesha yuko kitwa kizobandanya n'ejo itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri.
Abanyagihugu bo muri zone Muyange komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba basaba ko abari bashinzwe umugambi wo gushira amatara ku mugwa mukuru wa zone Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba bakurikiranwa n'ubutungane. Abanyagihugu bagiriza abo bantu kuba baranyonoye amafaranga yaragenewe uwo mugambi kuko mu kiringo c'imyaka 6 uwo mugambi utigeze uja mu ngiro. Ono mukuru w'igihugu w'ico gihe yuguruye uwo mugambi ngo yarahenzwe kuko bari bakije uwo munsi muyaga nkuba waruvuye ku imoteri ekiyo nkuru tuyibaze Beni Axela Kana
nkuko bivugwa n'abanyagihugu muri zone Muyange iri muri komine Nyanzarake ngo muyaga nkuba warutegekanijwe gushirwa ku mugwa mukuru wa zone yabo wari mu mugambi watangujwe na komine Nyanzarake mu 2015 mu mafaranga yahabwa amakomine n'ikigega Fonike kijeje guteza imbere amakomine. Abanyagihugu akavuga ko uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yuguruye ku mugaragaro uyo muyaga nkuba ku wa 23 munyonyi umwaka w'2019. Abanyagihugu babona ko abari mu ndongozi za komine babesha umukuru w'igihugu kuko ngo yuguruwe atigeze ashika aho yagenewe. Aho ngo bakaba bazanye imashini itanga umuyaga nkuba bayinyegeza ahantu baraheza bati itara rimwe umukuru w'igihugu araheza arayugurura atazi ko bamuhenze. Kuva iryo yugururwa ribaye uyo muyaga nkuba ntibarasubira kuwukubita ijisho. Abo banyagihugu bo muri zone Muyange ibyo bakabifata nk'ubunyonyezi kuko n'ibiti bimanikwa ko insinga bakoresheje uduti duto duto cyane ubu ngo mbere biguma bigwa hasi haraciye imyaka hafi 3 yuguruwe. Abo banyagihugu bakavuga ko mbere bamwe muri bo bari batanze amahera y'amakonteur kugira bashirigwe umuyaga nkuba mu mazu yabo. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubabariza aho uwo muyaga nkuba ugeze bagasaba ko babona amatohoza kugira ubusuma bw'amafaranga bwabaye asubizwe muri uwo mugambi asubizwe mu kigega cya leta. Twibutse ko ikigega Fonike cya leta caha buri komine amafaranga angana n'imiliyoni 500 z'imigambi y'iterambere mu ikomine.
Inzamba
umugwi wa Sisters mu bigeme na Brothers Team mu bagabo nibo batwaye igikombe cha Super Cup muri handball mu gisagara cha Bujumbura. Mpira w'amaguru naho imigwi irabandanya gukina inkino za gicuti mu kwitegurira igice cha kabiri cy'ihiganwa ry'umupira rwari rwitezwe rukaba rwahuje imigwi ya Vitaro na Interstar. Ni inkuru dushikirizwa na George Nimenya.
Ugo rukino gwerekanye ko iyo migwi kugeza n'ubu ikiri imbere mu bifise abakunzi benshi mu gisagara cha Bujumbura. Naho Interstar iri mu cicaro cha kabiri, abakunzi bayo ntibayiva inyuma co kimwe na Vitaro FC imaze igihe yaratakaje ibibanza vya mbere yakunda gukinira buri mwaka. Ikibuga citiriwe Intwari cari cuzuye nkuko umenga hari urukino mpuzamakungu. Umugwi wa Interstar niwo watanguye kuronka igitsindo gisinzwe na Nahimana Claude, umukinyi akuze kuruta abandi mu higanwa ry'u Burundi. Ariko abakinyi ba Vitaro ntibacitse ingufu, baragomboye bongera baratsinda igitsindo cyabahaye intsinzi imbere y'abakeba babo. Mu zindi nkino zo kwitegurira igice cya kabiri cy'ihiganwa kizotangura igenekezo jandwi za kuno kwezi musonga cyatsinze Aigle Noir igitsindo kimwe kubusa message ngozi yirahiye New York mukuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe bumamuru na Burundi Sport Dynamique zaranganije igitsindo kimwe kukindi ni nako vyagenze hagati ya Kayanza United na Flambeau du Centre muri handball naho mu nkino za Super Coupe mubigeme sisters yatsinze bigoranye cyane rumuri ku itsindo 22 kuri 21 iyo migwi yagenda ibangabanganyo gushika ku musogonda wa nyuma aho sisters yatsinda igitsindo cyayihaye igikombe mahungu naho igikombe cyatahukanywe na brothers team yirahiye SS mu kuyitsinda ku bitsindo 32 kuri 29 muri basketball naho umumenyereza wa New Star Nahimana Christian yari yajanye uwo mugwi mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za bae yari yasezeye uwo mugwi muri kino gihe abarizwa mu mugwi wa Mutanga United urongoye uwo mugwi wa Mutanga United akaba amenyesha ko barondeye uwo mumenyereza kubera ko intumbero yabo ari yo guhatanira igikombe batibagiye kubandanya bigisha abana bakiri bato ari nayo ntumbero ya mbere ya Mutanga United.
Ni kuri ayo makuru ajanye n'inkino duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwengurukire mwebwe mwese mwadukurikiye Jean Marinda bashinze mwari kumwe kuri mikro ndabikebanuye naho utaha.